Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda kumwe na Oriane Itangishaka. Ndabaramukije bagenzi mwese muduteze amatwi kuri uyu munsi wa mbere. Nje ndongoye ibiganiro kuri ino saha mugume ku maradiyo.
Mugaragaro nkaba nemeza ko nakiriye inyandiko zinyuranye zijyanye na kandidature ya Dr. Habineza Frank. Izo dosiye zikazaba zizigwa n'inama y'abakomiseri kugira ngo yemeze niba byose byuzuye.
Uyu ni Professeur Calixte Mbanda, Perezida wa Komisiyo y'Amatora mu Rwanda, hasuzuma ibyangombwa bya Bwana Frank Habineza kuri kandidatire yiwe mu matora y'umukuru w'igihugu. Ni mu kanya gato mu makuru twabateguriye. Kuri uyu wa mbere, Komisiyo y'Igihugu y'Amatora yatanguye kwakira kandidature z'abavuza kandidature z'abiguza kwiyamamaza umwanya w'umukuru w'igihugu mu Rwanda. Ku munsi wa mbere, Komisiyo y'Amatora yakiriye abakandida batatu, hakaba harimwo Bwana Frank Habineza w'umugambwe uharanira demokrasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda. Inkuru ya mugenzi wacu Eric Bagirubusa.
Inyandiko ikurikira y'umukandida niyigaragaza ko nta wundi bwenegihugu afite cyangwa se niba yarabufite. Iyo nyandiko ikagaragaza ko yaretse ubundi yari afite.
Nari mfite ubundi bwenegihugu bw'igihugu cya Sweden, ariko narabusubije.
Uwo ni Profeseri Kalisa Mbanda, Perezida wa Komisiyo y'Amatora asuzuma ibyangombwa bya Bwana Frank Habineza kuri kandidatire mu matora y'umukuru w'igihugu. Byatwaye byibura igice cy'isaha Komisiyo y'Amatora isuzuma ibyangombwa bya Bwana Habineza wemejwe n'ishyaka kuriye riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda. Profeseri Mbanda yatangaje ko yakiriye ibyangombwa bya Bwana Habineza anamwifuriza ihirwe mu rugamba agiye kwinjiramo rwo kwiyamamariza umwanya wo gutegeka u Rwanda.
Ku mugaragaro nkaba nemeza ko nakiriye inyandiko zinyuranye zijyanye na kandidature ya Dr. Habineza Frank. Izo dosiye zikazaba zizigwa n'inama y'abakomiseri kugira ngo yemeze niba byose byuzuye, kugira ngo twemerere Dr. Habineza Frank kuba umukandida wemerewe no kwiyamamariza umwanya wa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda.
Nyuma yo kwakirwa na komisiyo, Habineza yabwiye itangazamakuru ko ari umwanya mwiza kuri we ndetse n'ishyaka muri rusange. Ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda ritanze kandidatire yaryo rihagarariwe na Bwana Frank Habineza, mu gihe andi mashyaka akomakomeye mu butegetsi ari ishyaka riharanira demokarasi n'imibereho myiza y'abaturage PSD n'ishyaka riharanira kwishyira ukizana kwa muntu PL. Yarangije kwerura ko ashyigikiye Perezida Paul Kagame wo mu ishyaka FPR Inkotanyi riri ku butegetsi. N'ingingo Bwana Habineza avuga ko idateye impungenge ishyaka rye.
Twabashyigikiye Perezida Kagame, icya mbere twabonye yuko atari byiza ku muco wa demokarasi, kubera ko byari kuha abaturage guhitamo neza ari amashyaka menshi, kuko igihugu cy'u Rwanda kigendera ku politiki y'amashyaka menshi. Ariko ku rundi ruhande twabyakiriye neza, naho kuko tuzi yuko bamwe muri ayo mashyaka batifuzaga yuko itegeko nshinga rihinduka kugira ngo Perezida Kagame akomeze. Abo bose kandi baradushyigikira, n'ubu tuzi yuko bazadushyigikira, tuzabamobiliza bose badutore.
Bwana Frank, zira si ingufu zishyize hamwe ahubwo mwebwe umuntu yavuga ko mutazazinyeganyeza?
Ziriya ngufu ntabwo zidukanze, kuko tuzi yuko benshi muri bo batemeranyije na biriya byemezo, kandi tuzi yuko bose bazadutora.
Nyuma Habineza watanze kandidatire ye kuri uyu wa mbere, hakurikiyeho Bwana Gilbert Mwenedata nawe ushaka kuba umukandida wigenga mu matora y'umukuru w'igihugu. Ahagana mu masaa sita, Komisiyo y'Amatora yatubwiye ko yatunguwe n'izina rishya muri aya matora. Bwana Barafinda Sekikubo Fred niwe wageze kuri Komisiyo y'Amatora n'ivarisi yuzuye amadosiye agenda n'amaguru mu ikostime y'ikijuju. Mu cyumba cya Komisiyo y'Amatora byasaga na byenda gusetsa kuri uyu mugabo uvuga ko ashaka kuba umukandida wigenga mu matora y'umukuru w'igihugu. Impamvu hazamukaga ibitwenge ku bari mu cyumba zifatiye ku buryo Barafinda yitwaye imbere ya Perezida wa Komisiyo y'Amatora.
Nemeza ku mugaragaro ko twakiriye kandidature ya
Barafinda
Fred. None rero
Barafinda ntazwi muri politiki, ntashobora gutombora amashuri yize uretse kuvuga ko imyaka 47 amaze ku isi yarimo yiga. Aravuga ko afite ishyaka ruda mu mpine mu gihugu ritazwi kandi rifite abarwanashyaka bakaba ka miliyoni 10. umva uko arisobanura mu magambo arambuye.
Ruda ni Rwanda Revolutionary United Democratic Advancers for 200 good causes.
Ubwo mu Kinyarwanda
ni ishyaka nyarwanda riharanira ubumwe bw'abanyarwanda muri demokarasi yihuse ku mpamvu nziza nyinshi 200.
Ubu waje hano gutanga kandidatire yawe ari cyakuhagarariye cyangwa niwe wenyine nk'umukandida wigenga?
Birumvikana nange nateze imitego ibiri bitanyuzemo hariya biranyuramo hariya.
Kandidatire yawe itemewe wabigenza
ute? Twe turi abanyapolitike bafite politike tutajya muri butike kurangura, izakomeza ibe isoko rya politike.
Twamubajije icyamuteye kumva ashaka gutegeka u Rwanda.
Nabitekereje nyine bitewe n'imisemburo indimo ingize kuva mu bwana n'aya magingo ya politike kabisa, ntabwo ari impanuka. Bityo rero leadership iri muri marrows of my bones, mu misokoro y'amagufa fayane. Mugiye kongo kumenya politike wakatabara abonye impamvu ziza nyinshi 200 tubazani. Icyambere tushaka gukuraho imisoro ku butaka gakondo kanani y'abanyarwanda. Icyakabiri tushaka gukuraho imisoro ku mazu yose y'abanyarwanda, kuko twasanze inzu ni igicumbi cy'umwana w'umunyarwanda avukiramo akize cyangwa keni ari kagira hataha. Gatatu dushaka gushingira abana b'abakobwa n'abahungu muri iki gihugu tugatse umuco kugumirwa. Nizere ko mwese mushaka kuba mwaribitse abana. Ariko
kugeza ubu yuvuga ko atuye Kanombe mu mujyi wa Kigali Kicukiro ntagaragaza ibyangombwa by'abantu 600 bamushyigikiye nk'umukandida wigenga. Komisiyo y'igihugu y'amatora izakomeza kwakira ibyangombwa ku bashaka gutanga kandidatire kugeza ku itariki ya 23 z'ukwezi kwa gatandatu, bitarenze tariki 7 nibwo izatangaza urutonde rw'abemerewe kwiyamamariza ku mwanya w'umukuru w'igihugu nyuma yo gusuzuma buri dosiye. Mu mashyaka 11 yemerewe gukorera mu Rwanda kugeza ubu hari ishyaka FPR Inkotanyi riri ku butegetsi ritaragaragaza uzarihagararira. Ariko ibimaze iminsi bikorwa mu matora y'inzego z'ibanze mu ntara n'umujyi wa Kigali byemeza nta shiti ko ari Perezida Paul Kagame. Hari kandi n'ishyaka rihanana na demokarasi n'ukurengera ibidukikije ryatanze Frank Habineza. Mu bakandida bigenga haraza bwana Philippe Mpayimana, umwari Diane Rwigara, bwana Gilbert Mweredata na bwana Barafinda wamenyekana niye kuri komisiyo y'amatora. Abakurikiranira hafi bya politiki y'u Rwanda bakomeje kwemeza ko nta mukandida cyayo urabone kuzabasha guhiganwa bya nyabyo na Perezida Paul Kagame. Umaze ku butegetsi imyaka 17 ku iturufu y'ishyaka FPR Inkotanyi rimaze imyaka 23 ku butegetsi. Nibutse gusa ko amatora y'umukuru w'igihugu mu Rwanda ateganijwe ku itariki 6 n'itariki 9 z'ukwezi kwa 8 uyu mwaka. Akabagira ubusajwe rya Amerika ikigali.
Urakoze cyane Eric Bagirubusa. Tuve mu Rwanda tuje mu Burundi. Abarimyi b'umuceri bo muri komine Mpanda y'intara ya Bubanza ntibanejerejwe n'inyimbu w'umuceri utagenze neza, umwimbu w'umuceri utagenze neza. Abatari bake mu barimyi bayaze n'ijwi rya Amerika bavuze ko bahumvye ku rugero runini. Ni mu gihe amafaranga bakoresheje kugura imbuto bari bayasavye ingurane mu mabanki. Ibindi kuri inkuru mugenzi wacu Diane Ndonse.
Muri kino gihe cy'isarura abarimyi b'umuceri bo muri zone Musenyi ya komine Mpanda bari mu maganya menshi. Ayo nayo afatiye ku ruhombo rudasanzwe bagize muri icyo gitegwa. Aha ni mu gihe bavuga ko isuka ya mbere ariyo yo mu kwezi kwa 10 ko mu mwaka uheze ataco bayikuyemwo kubw'uruzuba rwatse imbuto igahera mu kuzimu. Eka n'isuka ya kabiri yo mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka nayo ne bavuga ko ikirere kitagenze neza. Anaho umusaruro uri bariko baragosora, ijwi rya Amerika ryabasanze ku mutumba wa Gifugwe. Bamwe baricurikiriye, abandi bitangiriye itama. Hari nabo mbere ubavugishije ibijanye n'umwimbu bariko bararonka baca bakorora mosozi. Isiguro yayo marira ni ngurane batse mu mabanki kugira ngo bashobore kurima batabone ingene bazoyishura. Uyu numwe avuga ko atashoboye kuronka n'igice cy'umwimbu muwo yaziga.
Naziga kuronka nk'imifuko 55 cyangwa nka 20. Nari nawurimye kungurane iyo mwibanye. None urumva ndagowe. Je urumva nta kundi nopugura abona ko nitangiriye itamari ngorane. Ibanke ntacyo muvugana uyiriha kwa kundi nyene. Uyiriha ya nyungu yabo na ya mahera yabo. Uyatebeje mbere baca bagushira ko nambari entere dorotare. Ni ngorane gusa turagowe.
Hejuru yo kubura amafaranga yo kwishyura amabanki, abandi barimyi bavuga ko batazi ko bazosubira kurima icyo gitegwa cy'umuceri kuko benshi barimo aho bakose kandi amafaranga bakaya ari imbere yo kurima. Uyu nundi murimyi
kumye hegitari zibiri narahombye urumva nta kimwe nakuye. Urumva sinzi ko bazonyemerera ko nsubira kurima imvura iguye. Abantu bashobora kuvuga ngo ntivyamvuye ko ngo ijuru si je ndariga ko ndamaze kuvyumva n'umwabivuga.
Igihe cy'isarura abatari bake basanzwe bahatorera koyoko. Aba bagosora nabone bavuga ko atakazi baronka
nta kazi kahari ntako turonka n'uyu nyina duhaye nta wundi muntu aduha kazi nta kazi kariho turagowe turashonje nabi n'uyu turahejeje izuba n'igishi ntako turonka
kare mwahora mukaronka ari kuretse izuba ryatse umuceri ukabamo
kare kazi karaboneka ofisi tuguvu karonka itashe
aha kabonetse turakora katabonetse naho nta kundi cyawihangana kacugenda kuraba kundi nyene ushobora guhinga hinga dusombe nkubu tukiriho cyo tugenda dukasora mu dusombe hanyuma gashira mu nkono gashya uronsa kunyu bana bakuhagura nta kundi kiro cyo bufuna cyo urabona cyarazimbye
uyu mugabo nawe yidodomba ko ari kakora kazi ko kugosora gasanzwe gakora abakenyezi mugihe ari kuba ari karagenya
haragenaje kugosora kugira ngo ndayuko noronka nk'akajumuka abana konye nahandi byari bibereye abakenyezi kabisa n'umugara abana nemeye kuza kugosora
ubundi wawe ari gucukora iki no
cyo nari guca ndaba nkaza kugenya nk'umuceri mugihe ubu ntakaboneka kubera izuba yatari gishi batawurimye ari beshi aha ibi byari bibereye abakenyezi kwe
hano ku isoko yo ku Musenyi naho abaguzi nabone bavuga ko atagahengwe kigabanuka cy'ibiciro by'umuceri naho ari mu isarura ryawo
keri ugurisha ngahe
umuceri tugurisha igihumbi n'amajana atandatu n'ubundi buke atandatu n'itanu
nk'uwo uri kuragurisha igihumbi n'amajana atandatu wa urango ya ngahe we
nk'aha nta mahera ndiko ndunguka na ngo atanu n'irindwi
nka jewe ntiwompa nko ku gihumbi n'atanu
oya ntibikunda urumva twaba turiko turasubizamo duhomba amahera ibiri ibiri
mugereranije mu iyera ry'umuceri ryo ku mwaka uheze n'ubu uye mwebwe nk'abaguzi mubona umuceri uzimbutse
aya mucyami ubu niho zimbye muri uwo mwaka twagura icyana icyabiri
nk'ubu twaba dufite akahengwe n'ingene hari muki umuceri wabarya nawe ariko ubu emwe ubu burazimbye ubu umuhimbu warabaye nabi
umunyamabanga mu ishyirahamwe ry'abarimyi b'umuceri twizigirane Kwizera Evrine asaba leta ko yogira ingufu mu kububakira ingomero bashobora kwikora ko mu kuvomera igitegwa cy'umuceri mu gihe hatse uruzuba rwinshi nk'uko byahitiye
isezerana ry'ibirere urazi ko ritabaho rero bishitse tukagwaho muri ibi twaguyemo by'izuba nk'ubu leta idufashije ikatwubaka ikadufasha ino mu kiyaya cimbo bakagwiza ingomero z'amazi zivuye hirya no hino muri izo nzuzi dufise kumbure ngira twoshobora kunywesha imirima mu gihe ubwo ruzuba ruteye nibaza naho ziomera nabi ntivyogera ku rugero byashitseko nk'ubu ryabaye ibara kubisanga
Komine Mpanda iri mu makomine abadandaza benshi baranguriramo umuceri aha tukibutsa ko ugo ruzuba rwasubije inyuma umwimbo w'ico gitegwa rwatse mu ntara zishika 10 z'igihugu mu ntara ya Bubanza Diane Ndonse ijwi rya Amerika
Iwanyu mu ntara Iwanyu mu ntara ni kiganiro ijwi rya Amerika ryahariye amakuru avugwa mu ntara z'u Burundi n'inkambi zahungiyemo abarundi. Iwanyu mu ntara mugikurikirana kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu isaha indwi z'umurango ku ijwi rya Amerika. Umviriza ijwi rya Amerika umenye amakuru avugwa mu ntara z'u Burundi no mu ikambi zahungiyemo impunzi z'abarundi. Iwanyu mu ntara ni kiganiro ijwi rya Amerika ryahariye amakuru avugwa mu ntara z'u Burundi n'inkambi zahungiyemo abarundi.
Ijwi rya Amerika isamiranira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda muri kumwe na Oriane Itanga Ishaka amakuru n'ibiganiro birabandanya. Umuryango w'abayisilamu mu Burundi umenyesha ko ushigikiye itegeko rya leta yuko umugabo arekuriwe kwandikisha imbere y'amategeko umugore umwe ariko kandi ko bariko baganira na leta kugira ico kibazo ntikizohungabanye ingo n'imiryango mu bayoboka ibiryo dini ivyo vyashikirijwe na Kasim Jafar umuvugizi w'umuryango w'abayisilamu mu Burundi mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Aloyzi Bigirimana mu kanya gaheze mushinga nahe Kasim Jafar atanga insiguro y'ukwezi kweranda kwa Ramadani abayisilamu basanzwe barimo muri iki gihe
ukwezi kwa Ramadhani ni ukwezi kujya harayandi mezi nk'ayo dusanzwe tuzi ari nzero ruhuhuma shanga yabandanya ukwezi rwo kwa Ramadhani ni ukwezi kw'icenda mu mezi y'icarabu uko kwezi rero kukaba ari ukwezi ko kwisonzesha uko kwisonzesha nako kukaba ari kudafungura ku murango imfungurwa kutanywa amazi canke gukora imibonano mpuzabitsina kububatse kuva mu mutwenzi izuba ritaraseruka kugeza ku mugoroba izuba rimaze kurenga. Ivyo navyo tukabisanga mu gitabo cera na Korani ikigabane ca kabiri umurongo wa 43 aho Imana ivuga iti: emwe bantu mwemera twarabategetse kwisonzesha nuko twabitegetse abahabaye hambere hanyu. Aho rero ni kugira ngo mugire ukwemera Imana kushitse. Ukoroni ko kwezi kwa Ramazani niko abayisilamu bose bo ku isi yose mihingo yose y'isi baca bisonzesha nkuko nabivuze mu ntango bakareka gufungura no kunywa hamwe no gukora imibonano mpuzabitsina. Kandi si ivyo gusa kuko hariho n'ibindi bintu kizira. Habatubwira yuko kizira umuntu ategezwa kwirinda ububeshi, tujya tuntu twose umuntu aragira ububeshi akirinda kandi ibintu bijanye n'imishwano, gushwana n'abantu ukagira inyifato nziza ukaba karorero mu bandi. Aho rero bimaze kumera nk'uko niho uburi kuranezereza Imana, uburi kurisonzesha hama Imana ikakuraba ijisho ryiza. Kandi ni n'ukwezi ko kugwiza kwiyegereza Imana, ukiyegereza Imana mu gukora ibihimbara ukirinda ibishavuza byose. Aho harimo nko gusenga gose, gusaba Imana bijya twita idua, ukiyegereza Imana ugasenga ugasaba izo dua mbere ugakora n'ibintu twita mu Gifaransa la charite, ukiyegereza abantu ukabafasha ukabaha ibibafasha. Ari mfungurwa, ari jankenerwa, ari nk'impuzu, ugafasha boro, ugafasha abantu bose babikeneye kugira ngo nyine ukore igihugu ashize kwegereza Imana muri uko kwezi kwa Ramadhani.
Ego me uvuze ibintu bica bituma ndonkira akajye kukubaza ikibazo. Uvuze ko ari ukwezi ko kwemera Imana gushitse, ko kwiyegereza Imana gushitse cyane. Ni ukuvuga ko yandi mezi cyangwa ibindi bihe by'umwaka Imana muca muyishyira ku ruhande?
Ku muntu yemera Imana amezi yose nayo kwiyegereza Imana no kwikorera. Mugabo rero uku kwezi nuko kurushirizaho, kuko murazi yuko abantu bashyirwa n'utuntu twinshi. Ukuro ni ukwezi ko kwiyubara, ko kwigaya ibyo byose waba warakoze muri ayo mezi yandi yaba yararenganye, ukigaya ukiyegereza Imana ugasaba ikigongwe ku byabaye mbere, ukanashingira intaha Imana yuko ibyo bintu ikuja imbere ntuzona bisubiremo. Aho niho nashatse kuvuga yuko ari ukwezi ko kwiyegereza Imana cyane, ahubwo ni uko kwirimbura mu yandi mezi yose aheze, ukiyegereza Imana bimwe bishyitse kandi biboneka.
Turafite Inosa, mwiriwe?
Mwiriwe.
Ego me, muhagaze he, mwifuza gushikiriza iki?
Je, muhagaze aha mu Kanyoshi. Ego na kenshikirize kurisha yavuze ngo ni mu kibazo cy'amafungo. Ego bamwe barafunga, bamwe baracyorohereza, abandi ntibacyorohereza. Je murabona bamwe kenshi barafungura kandi ntibafungura ku masaha, kandi n'abantu biyita ngo n'abayisilamu bo ku ntebe z'imbere. Uwumva rero hariho abiyitira abayisilamu n'abatayisilamu, kandi hariho n'ikindi kibazo bagenda mu wase hama bavuze n'ikindi cyo gufashanya utuntu n'utundi ngaha ko bari mu mafungo. Ndetse ko nababariye yuko ko bumufasha bakampa ikanzu cyanke agakofure mubyeya natwe dufashanyanye tunayibariye mushe katabyo yakurikije.
Ego me, murakoze. Reka duhe akanya Kasimu Jafari. Kasimu Jafari, ngo hariho abafungura ni ukuvuga yuko barenga ku mategeko y'idini muri uku kwezi, kandi ngo baramwimye n'inkofero n'ikanzu. Mu mwishure Inosa.
Ego ndamwumvise Inosa ko yashikirije mpereye kuri kicambere avuze y'abantu batifunga. Idini yacu ibintu byose yarabyoroheje kuko yari izi yuko hari abantu b'intege nke. Aro nimba hari abatifunga bivanye n'ubuhegito bwabo, ni ukuri barenga ku mategeko y'Imana. Kandi nabamenyesha ko hariho n'ibintu bifatwa ari nk'igihano. Umuntu arenze ku mategeko y'Imana mu byo kwisonzesha agafungura ku murango ashaka nk'akanywa, igihano ciwe ni uko aca yifunga amezi abiri iminsi 60 ikurikirana adasije n'umunsi numwe. Uwo rero n'umuntu aba yabigize n'ibigira nkana agafungura cyangwa akanywa ku murango cyangwa akagira ibindi bindi nk'uko twabivuze nk'iby'imibonano mpuzabitsina ku murango. Aho rero iyo minsi 60 ayifunga adacishijemo na rimwe. Mugabo rero hariho n'iyindi migwi y'abantu barekuriwe gufungura ku murango. Abo nabo twavuga nk'umuntu ari ku rugendo, urugendo rurerure, uwo ararekuriwe gufungura cyangwa kuba muri urwo rugendo rw'iwe hama akazoriha uku kwezi kw'Ramazani kurangiye.
Ari hagute, ari hagute.
Babwe?
Azoriha gute?
Uriha nk'uwafunguye umunsi umwe cyangwa iminsi ibiri uri ku rugendo, uzoca usubira iyo minsi ibiri kandi uyirihe muri ari amezi yandi akurikira, wisonzesha uko nyene uwo munsi umwe waciyemo.
Yego, kubagwaye nabo nk'abagwaye indwara zibasaba gufungura ku buryo bw'amagara y'abantu, abo nabo bazobiriha gute?
Yego, nejo nagira nshikeko ku muntu nawe afise indwara agwaye mbwa ari indwara zisanzwe zokira mu gihe ariko arivuza arekure gufungura hama akazoriha iyo minsi. Hama undi muntu wagwaye dufata nk'indwara zidakira n'amagara yamukitse aho ashaja no mu rwego kandi rw'abasaza, uwo muntu nawe ararekure gufungura iyo minsi yose. Hanyuma wewe kubera n'ubundi nayo magara zo kwamukitse kubera zamubereye nabi ntazofata rongo azorihe kandi mu nyuma, ahubwo iciye acakora aca atanga imperezwa ku munsi wose yafunguye. Ucifata nk'umukene ukamuha imfungurwa zihuye n'umunsi wose ivyo afungura zasita no mu ijoro ku munsi wewe utafunze. Urumva muri ico gihe ucutanga ku bantu 30 ku iyo minsi 30 utisonzesheje, mugabo mu nyuma urumva ntuzoriha. Abandi bantu barekure gufungura ku murango no kunywa n'abavyeyi bibungenze canke bonsa mu gihe abona yuko amagara y'umwana yogira ikibazo mu gihe yo kwisonzesha canke nawe nyine mu gihe yibungenze yuko yohavagira ingorane z'amagara, uwo nawe arekure gufungura akazoriha iminsi azoba yafunguye. Abandi bantu kandi nabo na bakenyezi bari mu bihe byabo byo gutinyanka cyangwa umugore yibarutse nawe nyene arafise uburenganzira bwo gufungura. Abo rero nibo bantu barekuriwe n'igitabo bashobora gufungura hama bakazoriha icyo gihe kigiheze cyo kwisonzesha.
Ego me radio ijwi rya Amerika, ikiganiro ni muri sanga. Twibutse abadufatiye mu rugendo ko turi kumwe na Kasim Jafare, umuvugizi w'umuryango w'abayisilamu mu Burundi. Turafise Daniel kuri telefone. Daniel, mwiriwe?
Mwiriwe neza.
Ego me Daniel, mushikirize ikibazo canke icyumviro.
Ikindi ndagwana mubaze ni
kijyanye
n'ibintu dukunze kumva by'imihari imihari y'iterabwoba ishingiye kuri dini rya Isilamu. None wewe nk'uwuserukira abayisilamu abivuga kwikara abishigikiye cyane n'abacafuza?
Nyarutse dufise benshi
inyigisho zabo zo mu Korowani bajya kora yabo hari abasigura avuga yuko ngo hari inyigisho bigisha bakigisha nk'umuntu nk'iyo ariko arahararira igikorwa kijyanye n'Imana yabo basenga yuko naho yogira ingorane ajya mu ijuru. Ibyo bijya twumva ngo barashobora no kwiyahura kazumva aguye mu bantu.
Ibyo bijyanye n'iyo imihari y'iterabwoba wari wabajije, reka tumwe
akabikora avuga izina ry'Imana ngo ara none ibyo birarekwe muri iryo dini ryabo
kuri ahubwo bagihaye n'izina bijyanye bashitse yuko ari terorisme. Urumva n'ibikorwa by'iterabwoba aho hambere byarabaho kuko kera idini ya Kisilamu kiza hari abantu bayigwanya, ni ukuvuga abahakanyi. Abo rero nibo baronderana n'umuntu atari bambe umuntu w'umuyisilamu kugira bamuburabuze idini ntitere imbere. Nacyo gituma aho hambere bavyita ngo ni jihad no kuvuga kugwanira idini ry'Imana mu buryo bwose bushoboka. Ariko rero dufashe ku kintu kihari ubu by'iterabwoba sinocita yuko igikorwa cy'idini ahubwo n'igikorwa cy'abantu babifisemo inyungu zabo. kuko nta dini yigisha kujya gutera abantu kwituriza kujya kwica abantu jeno fata ko ari igikorwa nk'ibindi bikorwa by'ubukozi bw'ikibi kuko ubu idini ya Islam ikwiye isi yose dufatiye nk'aho iwacu dusenga ku mugaragaro azana hajya duhamagara tujya gusenga bivugira mu mamikro nta n'umwe akubuza wambaye ikanzu ntawe ugutunga urutoke wambaye ingofero ntawe ugutunga urutoke none wumva woja kugwanya guta abantu batariko baragusotora bakwanira idini aho rero ku bwacu ku bwa komibu ariyo mujya wese mu Burundi ivyo bikogwa tubitera ivyatsi ijoro n'umurango aho twebwe ntiturimwo ni bikogwa n'Imana idakunda ico nico mbona no bivuga ku bwacu no mu ikorowani ishaka kwitembere yose nta bahamwe uzosanga bakugira bati ngufuye ngo wishe abantu ngushikira mu ijuru ahubwo itwigisha yuko mbere hajya wiyishe wiyahuye uba uri umuntu w'umuhakanye ahubwo uzoshikira muri jahanama abandi bita gihonomu kuko umuntu wese yiyahuye yiyambuye ubuzima uvuga yuko imbere y'Imana ni icaha gihambaye.
Tugiye mu bijanye n'amategeko ya leta dutambukire gatoye tuve ku idini twinjire ku bijanye n'ibijanye n'igihugu amategeko ya leta aheruka gusohorwa avuga yuko umurundi wese ahamagariwe kugira umugore umwe ndetse n'abafise abagore benshi agahitamwo umugore umwe akamwandikisha akaba ariwe mugore wenyene yitwa yuko afise kandi baranahawe n'ikiringo mu gihe mu muryango wanyu tubona yuko mwemerewe kuba mufise abagore benshi ico kibazo ntimubona yuko gizotera ingorane n'ubutegetsi
dufatiye ku ico kibazo je nibaza ko atangorane kizotera kuko turavyeho nyene naho bivugwa mu korowani mu kigabane cha gatatu umurongo namba ni mu kigabane cha kane umurongo wa gatatu biravuga neza yuko murekuriwe kwabira umugore kuva kuri umwe babiri batatu gushika kuri bane mugabo hakaba hari ikindi kica kibana kivuga giti mugabo mu gihe mudashoboye gukurikiza amategeko yo kwabira abagore barenze umwe ni ukuvuga ko murekuriwe gusa kwabira umugore umwe aha rero icyo nagira mbanze nibutsa ariko twumviza nuko gutwara umugore arenze umwe mu idini ya Kiisilamu si itegeko ahubwo gusa ni uburenganzira kandi si uburenganzira ku wari we wese ni ku burenganzira bw'ubishoboye bw'ubifitiye ububasha ni ukuvuga rero yuko bifise ibyo no kwita amakondisiyo kugira utware kuva kuri umwe kubandanya babiri gushika kuri bane aho rero bigeze kuko rwego inzego zijejwe idini zarakoranye mbere barandika n'ubwete bashyikiriza inzego zibijejwe bamenyesha ababijejwe mu kwizanyirwa zafashwe za leta mugabo rero gushika ubu nomenyesha yuko ntituraronka inyishu ku iryo kete ryanditswe turarindiriye twizeye yuko abajejwe idini bazohamagarwa kugira ngo bashobore kukivugana n'abajejwe intwaro n'abajejwe igihugu kugira ngo icyo kibazo ntikizozane induru mu miryango y'abantu ngaho y'ubucacu cy'u Burundi na cyane cyane mu miryango y'abayisilamu.
Twovuga rero yuko umuryango w'abayisilamu udashigikiye iryo tegeko rya leta.
Iryo tegeko rya leta rirashigikiwe kuko twasanze hariho n'abantu bahora babyikikamwo ugasanga ntibari babifitiye uburenganzira aho rero bizoca bituma idini ya Islam nayo imaze kuronka inyishu no kwigera hamwe n'izo ngingo zafashwe natwe twese dufata rero ingingo ibereye ahubwo iza gushigikira iryo tegeko rya leta tubanje kuyumvikana ko n'abamenyi mu idini kuko muri kino gihe hariho amanama guma baca hirya no hino ibijanye n'ico kigabane kiri mu ikorowani bongera baraba n'iyo ngingo ya leta yuko umugore akwiye kuba ari umwe mu rugo atavyo guharika bihari muri ico gihe rero tuzoheza tubamenyeshe ingingo yafashwe mugabo ndizeye yuko iyo ngingo ya leta atazoyatanguzoye kiruhande ahubwo izoshigikirwa n'ingingo zivuye mu idini yacu ya Islamu.
Aho ni naho durareje ibiganiro n'amakuru twateguriye kuri ino saha. Mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka. Ndashimiye badufashije mu buhinga bw'ivyuma. Ndashimiye mwese mwaduteze amatwi. Mubandanye mwumviriza Ijwi rya Amerika.